tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Radio hii ya Amerika isanganira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda urundi mutwumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumira ku FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio ya chuvewa akaburungu koma ni Federica Mulikije atiramije ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero turafise abashitsi banonosoye ibibazo vya politike, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku vyerekeye ingingo yatangajwe na sentare igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro, ingingo yo kumenyesha icese watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igenekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiyeko akaba ajejwe ibibazo vya politike n'imigendanire murundani Senareda, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akaba arongoye ishirahamwe Parseme, ishirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Turi kumwe kandi na Baracyakwa Louise akaba ari umukuru wa RANAC, akaba kandi ari umukuru urunani kira Burundi. Bashingantahe mwese mwakoze kuba mwitavye iki kiganiro. Nagomba cyane cyane rero ntitubateshe akanya, dutangurire ku mushingantahe Mamese Bansubiye ko mutubwire cyane cyane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemwo impari, aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi mega iyo ngingo. Mwayakiriye gute mushingantahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri vyo biraba vyiza ko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzuriza. Hamara iri ico nuvuga ni uko ubutwaye tumenye ugiye kurongora Burundi muri iyi myaka igiye kuza, umwe ngo zoba ari imyaka indwi, abashingamateka n'abandi batsoba bayoboye bajejwe ibikorwa mu makomine nabo nyine baramenyekanye. Ahanini rero jewe ico nibaza ni uko amatora yamavaho mu mashavu, umwe wese yotsinda ishavu. Tukamenya yuko amatora ni intambwe igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barangire mu kwiteza imbere, mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo baraye batowe nabo ngira ngo nabo nyine mu majambo bake baravuga hariho byinshi bane bavuye kuri intwari yari igize iminsi ihari, barabe ingene bosubiramo buzuriza Abarundi babahumurize, kandi barabe n'abajya bagiye barasotorana bareke kureka ngo urwango ruguma ari rurerure mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu abanyagihugu bose baze hamwe Uburundi burangire bwova mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi y'urangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushingantahe Faustin Ndikumana nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe kwirizwa shingiro.
Nisanze ingingo ari nk'iya sentare ana byinshi muhantu ayivuga ko ayibuza yakira nyine, wumva ari sentare rero ko bigashinga ibyo yadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo kuko wumva ni sentare kandi yunguruzwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije. Mbere hari abayatabyaryohe bitaryohe cyangwa ibyo byanejereje, ariko igihambaye ni uko kumbure ingingo yafashwe na sentare igiye mu ngiro kandi urumva abantu tuza kuyakira uko. Gusa igihambaye ni uko iby'amatora uko bibaye bishobora kuza biraha icigwa imwe n'aba yatunganyijwe ku mbure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira, kuko sentare ishobora gushika benshi kuzi mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki barasha kuzahabwa tuti ibitwara bibonye ku mbure two bitunganye ku yo kuri imari gusumba ihako wasanga umengo harinda kuja no kuja mu bisanzwe amatora atuganijwe neza no kuja mu sentare biza iwa ibiza shinga n'ibinda kuba arashaka kwitunganya neza hamwe mbere umuntu agitsinda ubwo nyine abandi bashavaga bati turagukeje vraiment hani ntasubirwamo yimvira yo ivyo ni kwihugu bigenda birisuganya mu gutera imbere nibaza ko hazaraboneka aderesi ugasanga baragiye kugira icyo ba bakepfa imbere mu bijyanye no kutunganya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine nibyo dufata kandi turabyakira
tugaruke kuri mwebwe mushira ntahe mames naho mvuze ko byashikirijwe na sentare mwavyakiriye neza hari impari zikibandanya umugambwe senere gushika ubuntu uremera ko iyo sentare eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba cotuma ubutegetsi bugiye gutangura utarangura nk'imigambi canke hakabamwo intambamyi canke hakabamwo nk'izindi ntambamyi
iyo sentare yamaze gukurikira ntahe igashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu mu gukenguruka hanyuma ibindi navyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhinyuza sentare ijejwe vyerekeye ntuzigirizwa nshingiro biragoye naho woca mutsindi nzego ngira ngo nka zirya za East African Community peut-être ko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cane gusi n'izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe igirizwa nshingiro ni gake cane gusi ishavurira aba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwaduka mu bibondo by'Uburundi turabe ahubwo abarundi bakwane mu nda utunenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barari nyene bokebukanya barari nyene bazikosorera hamwe atari ibondo by'Uburundi bisubiye kwasi ku butima
Faustin Ndikumana mwihweje ibirego byashikirijwe mukihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenduje ayo matora mubona ko umugambwe senere uba uvuga busema
urumva hari iby'abantu bashikiriza ibirego kuvuga kiti cyane rero kandi ibyo ni ibisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yisipoze ko yarabiravye nyine kandi ifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu byo sentare ivuze biba bikingana n'iby'abantu bavuze mashirahamwe kunuku nico gituma navuga ati hari ibyo sentare ivuga mugabo ivyo navyo abantu babashikirije kumbure bibwiza gufatirwa ko kugira mu kuza barategura amatoto tutunenge tuza turaboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze canke yatsinze bidakenerwa kurinda kuja mu vy'amasentare ajeje kubahiriza ibyo ashinzwe kubera ko hari ibihugu vyinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukaza ngo bakibashe atahajewe nk'igisubizo ndabona ko natsinze akaza ahubwo ndafisise uwuhejeje gutsinda ngo utoma ni imvira y'uko twotera tujaho kugira nyimba sentare ivuze ntagumira abantu bagumana kango nungo hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahagize gute batabyemera batabyumva ko ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafite iyungururizo kandi na sentare nyene nico gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yizeye ko agiye kurongora igihugu afise ubuhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo ukurabona n'amasentare birashobora gushaka turatubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Estance agatsindwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero kuvuga ibyo by'amasentare nabyo nyene bo ni sentare nta kundi mugabo kumi iyo sentare abari yanyuma ikavuguruzwa nico gituma uwo muntu aba agiye kuramutswa igihugu ategereza guca afatira kuri utwo tuntu twose tuba turiko turavugwa kugira agorore ibintu ico bita gushira abarundi hamwe kurasamba ico ari kubara gikomeye cyane ibintu nk'ibyo byashize
katugaruke kuri mwebwe mushya ntahe mames bansubiye ko muravuze ubutunenge muravuze eka uruhagarara rwabaye ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwo kugira ngo ivyo bintu vyose bitorerwe umuti ibintu mwosaba umutetsi mushasha agiye kurongora Burundi General Evariste Ndayishimiye nk'ibihe
ahanini jeje no musaba umwengo nawe nyine yarigeze kuvyivugira mu ntuzenya mu majambo yake arashikiriza Burundi n'abarundi giye ariko ari yabamaza hariho ibitari bikiyagirane kura ivyerekeye isesa kugwa y'ubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu ba bakora ibiri bakavyita bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo byose yaravuze ati je ntabyo shaka ntibizoba n'imwantora abarundi ro bareba mutoye sentare niko yarabishikirije adaba amajambo wenyene ikubita gashi arazi Burundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane gose kandi arazi neza yuko Burundi n'abarundi hanini bakeneye amahoro uko hariho abantu batari bake bahunze Burundi
egome ico kibazo cy'impunzi tura kigaruka ko ariko reka tumwe na kanya mushira nae Faustin ndi kumana nawe nyene gicashikirije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha
ibintu nifuza ko byorangurwa mu maguru masha hariho ikijanye na cohesion nationale kuza gusubiza abarundi hamwe kugira abarundi bareke kumaona ibihitiye mu biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari iby'amatora byose bigiyemo gusubiza abarundi hamwe kumviriza bose akabigena atakuba mu ofisi by'imviri ibiki gufasha yuko ubu umwuka nabo barundi bose bari hanze biyumva nk'ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko tufise kuba havuye umwuka mushasha kwezi w'abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa kugira abantu bashaka kugira ibyiyumviro intambara bitasezerewe Burundi ntagire usura kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicarane bagatorera inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cyabo. Ikindi ni iki kibazo cy'ubukene, ubukene aho bugejeje abarundi ubushomeri iby'igiturire by'agateka kazi na muntu ko abantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa ariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziri gushaka gukingira ikibaba nabo kugira ibyuze n'abikorera utwabo bagahereza bakaruha ikibanza cyo gukora utwabo mu myidegemo kandi ibyo rero bituma nanjye mvuga ko ndabifisemo confiance ni uko njewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Yvette Ndayishimiye ijambo nibuka njewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyamamazo ku rwego rw'umugambi iwabo hari wa gatandatu baheza yaravuze ibintu ati nzumviriza bose abarundi bose ubutandukane mu byumviro byabo nabitwa yuko twatasa no tutahuje ibyumviro aravuga ruhuje agati y'akazi na muntu by'igituriye kutazihangani abicanyi kutobahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyimba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero byoja mu ngiro ni ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi uri ku butegetsi urabandanyije burya iyo ahindutse umuyobozi mukuru burya ibintu ntibirahinduka nyine birahinduka
Yego mereka
ko nyi bintu birahinduka aho bahari umugambo ari wahagumye hari abahaje system nshasha niko twagiye turanabibona
mushera he bari cha Kaloise namwe ndabona ko na kanya ikana telefone za zagoranye nashaka mu gihe cyo mutubwiye cyane cyane byerekeye ikintu muri ranak na muri kira Burundi mwakiriye ingingo yatangajwe na sentare igihugu cy'u Burundi
o ingingo twayakiriye rumva sentare ishikirije ingingo nima nawe ukaba muri legalite uguma mu kuvuga yuko ubaheza amategeko na cyane cyane ko ingingo ya sentare ubaheza ziza shingiro atahandi yungururizwa cyo byakira ukabyakira hanyuma kandi n'uwo bavuze ko yatsinze mu mico y'ikirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi hamunamwifuriza kuroranigwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'iby'umusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi biba biri ngaho cyaba bimeze neza ubwiza utorera umuti nabyo nyene rero cyaheza tukamusaba n'icyo gituma nibaza ko n'inama narimwe yarimo ivyo nyene kugira ngo tutegure
mu majambo make ibyo bintu mwifuza ko yurangura n'ibihe
ibyo bintu twifuza ko yurangura murabona muri kino gihugu murabizi Uburundi buri mu bihugu bikenye cyane abarundi barakenye ari nacyo gituma wosanga mbere n'amatora hama harimo ubunenge bavuga ngo umuntu bamuhaye utuntu ugira tore kubera kenye kama kantu kini cantikizaga catora nabi ugasanga ari bavuga yuko bigenda nabi kwetu icyo ni cya mbere ubukene burarenze urugero icya kabiri cyunga y'igihugu usanga riri mu kaburi kamwe ntirisabikanwa n'abarundi bose je nabyo wabwiza kubyicarira ikintu cya gatatu urabona yuko turafise abapfungwa bapfungwa benshi bapfungiwe byimviro abo turasaba ko bore kugwa icyaka hari impunzi dufise n'ibitahe bize kudufasha kubaka igihugu
ego me mushe na he mamese basubiye ko ikibazo cy'impunzi mwakivuze cyane rwose ikibazo cy'impunzi mu kige ni ikibazo gihambaye kuko gushika ubu naho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi bari hanze y'igihugu haba mu bihugu bihana imbibi no Burundi haba mu bihugu bya Buraya n'ahandi muri Afrika ikintu mwibaza cokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahukiye mu gihugu cyabibarutse niki
cyo kintu ahanini no saba ugiye kurongora Burundi uyaraye ashikijwe ashikijwe sinzi nuko yoraba akareka kuguma yica amatwi akafata ingo yo kugenda kegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze guryohegwe mu rugo igihuzi yuko abo mupfuka n'abo musangiye ari gukira bakoriwe mu gahinga aje yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyene bokumva yuko bashizwe ku batambitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu byabo no mu byabo yereka niho niyo nziko icyo kikagabanuka jewe ni kuri agerageze uko ashoboye gukwira by'abantu bari mu makambi y'impunzi yari aho mu Rwanda ari ngaho mu kutuhanye imvire Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si byiza cyane rwose ntibyishije agaciro igihugu araba icyo kibazo agishyire mu bya mbere kuri kishobora kuramyere bitorongera kandi yari yarasanzwe ari kwagerageze ahubwo baca babandanya baracyo kibazo kibiri mu bya mbere by'igihugu
Faustin Komana abarundi batari bake nk'uko twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze baba abanyapolitike cyanke abarundi basanzwe bahungiye mu bihugu bibanyi cyanke mu bindi bihugu byo muri Afrika eka ni Buraya imigambi yofatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe muri kahise itashoboye kuzizura abarundi bose ngo batahuke yoba nkiye
ubwa mbere hoho no 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 gwapari guprofita sinye na gwa mu Kirundi gufatira kuri umwuka mushashuje burya ari umurongozi mushasha habari gihimbe hanyuma nkuko yo kumva ati umukuru ahujya byanditse yuko umutegetsi aba ari umusuku w'abarongoyi akumva ati burya jewe ndi umusuku w'abarundi baba ari mu gihugu n'abari hanze reka rero jewe ngerageze abo bana bose n'intama ndabakahukane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumbiriza akagira gute yakumbiriza igihambo urya no kugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyumviro ngaha mu gihugu n'ukuri nyakubahwa General Ndayishimiye yuguriwe mu kabantu bakamuterera ibyumviro n'ukuri ibintu bashobora gusubira mu buryo kuko aca yumva abantu bababaye aho bagwaye agafata ingingo akagira gute kujya avuga ati n'intama imwe yazimiye ati 99 zifite urashobora kugenda ukayirondera ukayizana ibaza yuko ari kintu kugira ngo uze ko kohezo nasiyonali yo guhera kuri kandi birashoboka kumva abantu bababaye bagize iki reka dufate ingingo ari umutekano ariko kwa birashoboka kandi arabishoboye kuko umuntu asanzwe anamuzi no muri kahise
mbarica ko Aloisa ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi k'umunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke mu gihugu cyabibarutse
ikibazo cy'impunzi nakikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe kidufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse uribuka muri 2005 haba amasezerano ya Arusha hari muhunzi ngira ngo zihakwa kungana n'ibyo ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi bico gihe bwabishaka n'ubu mbyo tumusaba tumusaba ibiganiro dialogue ayigire ikigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kibi kigwanisho ciwe abiciye abicanye mu kuyaga n'abantu nico kibazo cy'impunzi kirahera kirahera kuko hari igihe wiyumvira ko umuntu ari umwasi wawe cyane kubera mutavugana mugabo maze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwasi ahubwo hari habuze uko kutavugana niko kwari kubuza uko kuvugana turashaka rero yuko ubu atanguye amabanga yo ihera ko kikaba ikibazo ashira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi babona impunzi ziri ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziya kera hari zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi nicyo gituma tuvuga tuti abishire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negotiation by'amagaburanyama mugabo dialogue no kukiganiro ngo hari inama Habimana ngo kandi ngo ahagiye ibigiye inama bigira Imana nibaza ko ari byo bibaza
Ego mushana ifosta andi kumana mwishyirame parseme mura kanguriye abarundi pindura ingendo haraheze imyaka myinshi cyane gose abarundi badatera imbere batera imbere gatoyi bagasubira inyuma kubera cyane cyane indyane za moko indyane za politike eka imitumba eka ruswa ibintu byo gukorwa kugira ngo abarundi koko bahindure ingendo nibihe majamake
mwisanzwe guhindura ingendo mu gihugu cyacu cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe adahana ibicaro bya politike abanyepolitike hanyuma rero leta nayo ibihari ikavuga ati reka ndabifatire ko nishobore gufata ingingo kuko abashikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika ku mbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mugabiza gushyirwa mu ngiro n'abariko barafata ingingo za politiki nabyo nko muri kahise urusanga hajya muri gihugu byose biteye imbere muribuka ko hari ibyandiko byaba Voltaire byaba Montesquieu byaba Jean Jacques bijya byagiye biraja mu mabwirizwa shingiro bwa abanyepolitiki babishyira mu ngiro bwa byarahinduye ingendo secret de l'imie en Europe birahindura ingendo ku banyagihugu benshi ingene baba ingene bashobora kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana igihe igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye ni uko hatangura kucyo cyitwa dialogue na débat débat no kuvuga scientifique abantu bagashikiriza ibyiyumviro bagaharira abantu parlementaire bakumviriza abantu abashikiranganji amashyirahamwe akagwaruka iyo rero ilo de ngodi shock des idées ya ira rimye yo uwo mwuko hari ibintu biratitera bikaze birayifununura bije imbere nico gituma rero nibaza yuko uravye bahe igihugu cari kigeze hari hageze kabisa yuko izo debat disubira abantu bagashikiza ibyiyumviro ubutegetsi bukumviriza hagakuba nyine ingingo nyine guhagushikiriza ibyiyumviro ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ari uko nyine yo yihaye agaciro kukuntuze ku bushobozi bwayo n'ibyimbiri bifite hama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane burya abarundi burya twese tuba tumeze nk'abantu bavukana nta mwansi uva guhura umwansi cyane n'ibiki burya umwansi wo tuba ari umunyamahanga ushobora tuka igihugu kanaka n'umwansi wacu kuko kishakira inyungu zacu n'iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi ushobora tuti reka tubumbirize reka muje hamwe mu bugane hanyuma iyo diyaro ryirabo urashobora gusanga abantu bose bariko barashobora gusubiza hamwe ku buryo n'ubutari karaza muri iyo diyaro gusanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko araba nk'umwononi ahandi ho nibaza yuko ibyangombwa byari bihari yuko yashya uwo mukuru w'igihugu mushasha yuca yifata
indyane za moko ubutegetsi bubi byararanze uburundi kuva uburundi bukironka intwaro yo kwikukira ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibasubire inyuma batera imbere mu byumviro batera imbere mu vya politique mu by'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanirwe zo bankibi
ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka cyo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera abarundi bose ntarongorera batsi ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose abamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adahanurwa kuko iyo utagiye urekera batya abandi twabonye muvuga rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haja kafwi kaguma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo y'ugushaka kugira ahubwo mbere ngo bigize inyuma abandi kugira ngo babe aribo baronka ibyicaro bya mbere nawe ubutwara agume yiruka uko atwarira bose kandi burya teka ryuba ry'abatwara riva ku kugene abanyagihugu bonyine atanumwe abariko arakwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka ko ya politike mu buzima bw'igihugu ntawe ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya babibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene ibyo bapfutse nabo bitoshobora gushikwa mu ngiro
egome moshe na he baricyakwaloiza kugira ngo Uburundi utere imbere mu byerekeye ubutunzi ibintu byokorwa mubona ku bwanyu abibi
bo bwa mbere hoho twe tuvuga tuti hakenewe ihinduka ry'imibereho yatwebwe abarundi nuko mu gifaransa mu kirundi biragoye mu gifaransa le changement de mentalité ari ukuntu abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyine natwebwe abatari mu ntwaro twese tugahinduka nukuvuga ko ngira ngo ubu abarundi ubaza babona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo nukubera muvujije intara ubwoko ngo niho ngo uzomererwa neza hari hamerewe nabi kandi hari ko hatwara bahujije intara bahujije n'ubwoko nukuvuga ko tubwirizwa gukurikiza tukumviriza abatwara nimo niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize banyunonosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi kije mu bya mbere cyangwa kuri icyo abandi bavuze umuntu ntibumvirize akagwi gatoya akagwikiwe usanga ko ariko aranumubesha bisanga ushaka ukuri wumviriza imigwi yose ahandi naho urwego janye n'iperereza wego wigendereza nibaza ko hariyo urafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu ntirukore ibikora gusa mugabo ruje ruraza mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ugiye ukumviriza abantu bavuga ukuntu ibintu byogenda ugacurishikiriza umuyobozi araheza akabifatira ko niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu k'impanuro katajyanye na byo wiyumvira utera imbere
murakoze baracyakubaruriza murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe bamese bansubiye ko ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire n'iradiyo Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane
murakoze bashimiye
Kira nitole Mubaze murundi wese cyo wiyumvira kugateka Kira nitole Mubaze kugateka kumukenye umurundi kazi Ubenshi muri bo cyane cyane birimizi barakinyizwa bagatotezwa nibindi None icyo wakora Munyagihugu Teka nawe mutegetsi haranira gateka kabo